murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, turi kuwa gatandatu tariki ya 30 ukwezi kwa 9 umwaka w'2017. Tongeye kubaha ikaze mu biganiro bya radio yanyu, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ibiganiro by'iki gitondo bibimburiwe n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma yayo turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Abaturage b'u Rwanda barasabwa kwita ku mirire yabo kugira ngo birinde indwara zitandura cyane cyane iy'umutima. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko indwara z'umutima ziharira kimwe cya kabiri cy'imfu zihitana abantu mu Rwanda. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi.
U Rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi w'indwara z'umutima, umunsi wizihizwa buri tariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Umunsi waranzwe n'ibikorwa byo gupima izo ndwara cyane cyane mu bakozi ba leta bo muri za ministeri ndetse n'abandi baza bagana ibigo bya leta basaba serivisi zinyuranye.
Hano twagufasha umuvuduko w'amaraso, dufata n'isukari, ariko bayigufasha maze kurya.
Uye kurya mpitira
hano. Urumva nyine niyo mpamvu isukari yazamutse. Iyo isukari umaze kurya atayirashira amasaha abiri, ibishobora kuzamukaho kabiri ku bipimo warusanzwe ufite. Isukari nziza igomba kuva kuri 4 kugeza kuri 7. Ejo uzagaruka nta kintu wafashe nyine kuko.
Na amazi
yo nta kibazo. Umuvuduko w'amaraso rero wo twasanze ari mwiza.
Aho umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima yasobanuriraga umuturage uko umutima utera nyuma y'uko yamaze gupimwa. Muganga Ntaganda Evariste ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC avuga ko indwara z'umutima zizi imbere mu zita abanyarwanda benshi. Yatanze ingero z'uko umwaka ushize mu bantu bapfuye mu Rwanda abangana na 29% kwijana bahitanywe n'indwara zitandura, harimo diyabete, kanseri, indwara y'umutima zonyine zihariye kimwe cya kabiri cy'abantu bapfuye bari muri icyo cyiciro. Dr. Ntaganda ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima yagarutse ku mpamvu ziriho muri iki gihe zongera ibyago byinshi byo kurwara umutima.
Ikibazo cyo kunywa itabi, hari abarirya, hari abatumeka. Ndaza kwibutsa abantu ikintu kijyanye na shisha cyateye. Hari kudakora imyitozo ngororamubiri. Iyo uriye ibintu ntubitwike ngo bisohoke, ukarya ibyo kurya bifite amakarori nangwa se intungamubiri zingana wenda nk'3,000, wenda umubiri ushaka 1,500. Ikindi 1,500 niho ahandi usanga abantu umuhanda afite nk'indi iri imbere, usanga wenda umuntu afite nka matako yabyibushye. Nubwo ngo mva mu rugo nkinjira mu modoka, umuntu akinjira mu modoka akagera ku kazi akicara akagera kuri kompyuta, wenda ugasanga ufite gahunda yo kwiga nimugoroba akajya mu ishuri, ukavamo ukaburije ukafite dokima watahanye yo ku kazi. Nubwo buzima exposure ni ndende, indwara z'umutima nazo ni nyinshi.
Indwara y'umutima ibarirwa mu ndwara zidakira. Abayirwaye baba basabwa cyane kuyirinda cyangwa se bakisuzumisha hakiri kare. Ni nabwo butumwa bwatanzwe kuri uyu munsi isi yizihizaho indwara y'umutima ndetse n'u Rwanda rukaba rwawizihije.
Ushobora kwirinda ntuyirware, ushobora kurwara, ushobora kwisuzumisha hakiri kare ugasanga ko urwaye ukivuza hakiri kare. So najya mbwira abantu rero ko izi ndwara mu Cyongereza bazita silent killers, njye mu Kinyarwanda nazise nk'imungu cyangwa nkungwa. Imungu ujye ubona igiti gikomeye hariya cyarariwe n'imungu, wajya kubona kuri manywa y'ihangu kirahirimye. Nuko rero indwara zitandura zimeze niko abantu bagomba kwifuza. Niyo mpamvu ugomba kwirinda, kwisuzumisha, kwivuza hakiri kare.
Abaganga batanga inama yafasha abazikurikira gucukubira n'indwara y'umutima, harimo kwirinda kunywa itabi, gukora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo iboneye kandi ikwiye. Ifunguro ribereye umutima ntiririmo imbuto, imboga, ibinyamisogwe, ibinyampeke, amavuta ya elayo. Iyo ndyo kandi igomba kuba ari nkene ku binure ndetse bifite umunyu muke n'isukari nkeya. Abahanga bakemeza ko uwagerageza gukurikiza izi nama zitangwa mu mirire ashobora kwirinda indwara zifata umutima. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC rwahagaritse amaradiyo 4 na televiziyo 1. Mugenzi wacu Eloge Wilikane zaraduye inkuru.
Ingingo yo guhagarika ibyo binyamakuru yashyikirijwe kuri uyu wa 4 ku mugoroba ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruka bw'u Burundi. Emedi Vine niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa CNC akaba n'umuvugizi w'urwo rwego niwe yabitangaje.
Ibiganiro vya radio CCIB FM Plus birahagariswe mu kiringo cy'amezi atatu kuva kwigenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2017 bitewe n'uko iyo radio yashikirije amakuru ateye kubiri n'akarangamutima k'umwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intangamarara ryo kuwa 18 Nyakanga. Hari n'ayandi maradiyo nimbonesha kure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'urwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo byabo bifataniye n'ubutungane nazo nizi Radio Bonesha FM, Radio Publique Africaine, Radio Renaissance, Television Renaissance.
Edi Claude nina hazwe harongo Radio CCIB FM Plus yamenyeye rimwe n'abandi ingingo radio iwe yafatiwe
mugwe gusense byagenze gute kugira hakufatwe ingingo twita gihutihuti kubera nitwigeze duhamagagwa nk'abasanzwe barongoye iradio mbere barongoye n'uruganda kumenyesha amakuru muri yo radio tubazwe kuvyo twoba twaravuze bitoba bihuye n'amategeko n'imiburiburi twisigure twagiye twumva hafashwe ingingo yasomewe imbere y'amenyesha makuru natwe twarimwo mugabo nitwigeze dubwishwa inama duhamagwa gati kumbure reka tubanze tubabaze twumve ico bagombye kuvuga kumbure twaba twatahuye nabe twere urumva twavuye mu gahundo.
Radio CCIB FM Plus yahanywe kubera ijambo ry'intangamarara yashikirije kuwa 18 ku kwezi. Mu byo byavuga harimo ko leta yahamagariye abantu kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ariko hakaba gacerere kubwicanyi bwahitanye abarundi barenga 30 ikamanyora muri Congo. Inararibonye umwuga wo kumenyesha amakuru Agnes Nindorera yaryumvise
rero rya jambo narajumvirije naswe ndajumviriza icyo umuntu yovuga yovuga kongera ngo hariho nka kajambo kamwe katafise kibanza umuntu arabe byo dukorera ku bintu bifadika biboneka ibyo rero nje nabonye muri rya jambo ry'intangamarara. Hanyuma rero tujanye kuvyo bafatiye ko mu gufata ibihano vy'amezi atatu iradidakora akaranga mutima kumenyesha makuru kamutegeka gushigikira amahoro gushigikira agateka kazi na muntu no gushigikira demokrasi. Ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rijya jambo rihushanye n'akaranga mutima kumwuga. Hanyuma kindi babagirije ko barenze amategeko agenga ibimenyesha makuru naho nyene ntibabisiguye neza
mukurindira iyo nsiguro ni nahazwe we hari ikigwa yakuye
umumenyesha makuru bari ko baramugabisha ati uraraba neza ibyo ukurakora dukore ibyo bashaka canke ugwe gusense dukore ibyo rushobora kuba rugwita bo byiza mugabo siko kazi kabo. Ikindi cigwa twabonye mu gitangazo ingingo je gufatwa nuko bigaragara yuko mu bagize ugwe gusense harimo abantu badatahura kumbure umwuga kumenyesha makuru ko mwabonye rya tangazo yavuga ko twarenze amategeko agenga umwuga mugo ntavuga ati ingingo niyi
n'indore yana batangazwa no kumva muri iki gihe hari ibinyamakuru vya ko burenganzira bwo gukora
ahubwo twari tuzi ko ijya dosi vuye mu vya politique igiye rero kubanza gukurikirana inzira yarinda gukurikirana no kuvuga ko sense yari kuvuga cyo yoshikiriza kurarya amaradiyo n'ukujyo bari ko barakora muri kiriya kiringo. Ubu rero mbonye ko bazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye n'iyi crise Burundi burimwo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ibyumviro muri yanzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuga
imbere yuko bishika iyo naribonye saba bamenyesha makuru na leta kutarabana nk'abansi
ibi byose bimaze iminsi bivugwa byagirizwa Burundi nibaza mu gihe ho bicuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha makuru bakumvikana ataburengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe n'ukuvuga afasha Burundi kogorora ibimenyesha makuru n'abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose n'umumenyesha makuru rero bisigura ko nibo mufata kare umwansi ahubwo bukugurura
ibinyamakuru bitatu byatwe uburenganzira bwo gukora ku butaka bw'u Burundi biri mu byaturiwe mu ijoro ryakurikiye igerageza gihiri kwa ry'ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu 2015 Eroje Ulika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu Asumta Kaboyi i Kigali na Eloge Wilika neza i Bujumbura. Ubu noneho ni umwanya wa cya kiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabura mukije nchuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongere ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara ikiganiro wanyu mu ntara cuno musi kiremeshereje muri studio ya 18 kirongwe na Joe Diane Nahaswe
ihonyangwa ry'amategeko na karanga mutima kumwuga wo kumenyesha makuru ishikirizwa by'inkuru zihengamye itangwa by'inkuru zivuye masoko atatohojwe neza
ni Aimé Divine niyo kwizigirwa icegera akaba numuvugizi w'ugwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC avuga ica maradio agera kuri atatu yafuswe Burundi murundi mu gihugu cy'u Burundi nimwe yahagaritswe vyimfata kibanza mu kiringo c'amezi atatu yahowe iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu
Hanyu muntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara. Ni cyanyu.
Ugwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi rwarayiruhagaritse mu kiringo c'amezi atatu radio yigenga CCB FM Plus iyo radio yagirizwa ko itubahirije akaranga mutima kumwuga mu kuvuga ko leta y'u Burundi hitashizeho ikigandaro c'abarundi biciwe Kamanyola ku itariki ya 15 ya kuno kwezi andi maradio atatu hariyo Bonesha FM RPA na Radio Television Renaissance ari mu yaturiwe nyuma yigeragezwa gihirikwa ry'ubutegetsi mwaka wa 2015 tanu yatwe uburenganzira Burundi bwo gukorera ku butaka bwo Burundi kuri Aimé Divine niyo kwizigirwa nicegera akaba n'umuvugizi wa CNC ni wasomye itangazo ririmo izo ngingo kuri no wa kane ku mugoroba
ugwego CNC rumaze kwiheza ibikorwa vya maradio n'ibindi binyamakuru hari hutunenge twibonekeje natwo nutu ihonyangwa ry'amategeko na karanga mutima kumwuga wo kumenyesha makuru ishikirizwa by'inkuru zihengamye itangwa by'inkuru zivuye ku masoko atatohojwe neza kubera yuko gushika uno munsi hari bimenyesha makuru bitaragirana amasezerano n'ugo gwego sense ibindi binyamakuru bikaba bitaratera igikumu kucegeranyo civyo biyemeje kurangura ugwego sense munama ya bose bafunditse ibi bikurikira ibiganiro vya radio CCIB FM Plus birahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu kuva kwigenekerezo ya kabiri gitugutu umwaka w'ihumbi 2017 bitewe nuko iyo radio yashikirije amakuru ateye kubiri n'akaranga mutima kumwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intanga marara ryo kuwa 18 nyakanga umwaka w'ihumbi 2017 haramaradio nimbonesha kure vyatswe uburenganzira bwo gukora kuko vyacerewe gutangura imirimo hisunzwe amategeko nazo nizi iradio Miguel iradio Citizen iradio Twiteze imbere iradio Tugira ubuntu iradio RTBF iradio Ijwi ry'Amahoro Radio Television La Vivante ijwi ry'impemburo Television dénommée Télé 10 Burundi Television Voix d'espoir Television distributeur dénommé MMDS Hari n'andi maradio nimbonesha kure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'ugwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo vyabo bifataniye n'ubutungane mu kiringo bahawe na sense nazo nizi Radio Bonesha FM Radio Publique Africaine Radio Renaissance Television Renaissance ubwanyuma ugwego sense ruribukije ibinyamakuru bimwe bimwe vyandika bidatanga ibinyamakuru muri sense yuko kuva kuwa mbere gitugutu umwaka wa 2017 bizotangura gufatigwa ingingo ibimenyesha makuru vyakebuwe kenshi n'ugwego sense kutunenge twibonekeza mu nyandiko zavyo bitikosoye navyo nyene bigiye gufatigwa ibihano bitegekanijwe n'amategeko mu misi ya vuba
Madame Aimée Divine Niyokwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi wa CNC. CNC akaba ari urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu c'u Burundi. Mutinone abakurikiranira hagufi itangazamakuru bavuga iki kuri iyo ngingo? Abahinga mu ngo kumenyesha amakuru bavuganye n'ijwi rya Amerika bahanura leta kudafata itangazamakuru nk'umwasi, amenyesha amakuru nabo bagahamagarirwa kwirinda ikintu cyose cyotuma baja kubiri n'akarangamutima k'umwuga. Umviriza Madame Agnese Nindorera ni inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru, yavuganye n'umenyesha amakuru wacu Bujumbura Eloje Wirikaneza.
Bene iryo jambo intangamarara mu bimenyesha amakuru ama radio cyangwa televiziyo yerekana aho icyo kimenyesha amakuru gihagaze ku bintu byabaye cyangwa ku bihe igihugu kiba kirimo. Aho rero mbwana bone hariho ibyo barinda gukurikiza, no kuvuga ko hari amajambo badakoresha, hanyuma kandi bakishimikiza by'ukuri ibintu biriho biboneka bigaragara. Jewe rero rirya jambo nararyumvirije nasubiye ndaryumviriza, icyo umuntu yovuga ko ngira ngo hariho nk'akajambo kamwe katafise ikibanza umuntu arabe byo dukorera ku bintu bifadika biboneka. Ibyo rero nibyo nabonye muri rirya jambo ry'intangamarara. Hanyuma rero tujanye kuvyo bafatiye ko mu gufata ibihano by'amezi atatu iradida akora akaranga mutima kumumenyesha amakuru kamutegeka gushigikira amahoro, gushigikira agateka kazina muntu no gushigikira demokrasi. Ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rijya jambo rihushanye n'akaranga mutima kumwuga. Hanyuma kindi babagirije n'amategeko ko barenze amategeko agenga ibimenyesha makuru, naho nyene ntibabisiguye neza. Ajya amaradiyo nibaza ko aribonesha RPA na Radio Television Renaissance. Jewe ndavye ibyo sense yari yaravuze mu cegeranyo c'ibyo byakozwe muri 2016 n'ibyo umukuru wa sense yari yemereye abamenyesha makuru. Ahubwo twari tuzi ko irya dosiye ivuye mu vya politike igiye rero kubanza gukurikirana inzira yarinda gukurikirana, no kuvuga ko sense yari kuvuga cyo yoshikiriza kuri arya maradiyo n'ukujyo bariko barakora muri kiriya kiringo. Ubu rero mbonye ko mbazigarutse ko byanyobeye gutahura, mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye n'iyi crise Burundi burimwo, kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ibyumviro muri ya nzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuga.
Uyu munsi wahanura iki abakora umwuga kumenyesha amakuru eka n'inzego za leta cyane cyane izi nzego zo gucungira ingene inyamakuru bikora?
Ibi byose bimaze iminsi bivugwa byagirizwa u Burundi nibaza mu gihe ho bicuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha amakuru bakumvikana ataburengeye uburenganzira bw'uwundi, umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe n'ukuvuga afasha u Burundi kogorora. Ibimenyesha amakuru n'abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose n'umumenyesha amakuru rero bisigura ko ntibomufata kari umwasi, ahubwo bokugurura mbere niyo mukeneye amakuru bakayashikiriza mukabashikira bakabashikiriza amakuru.
Madame Agnese Nindorera inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru yari kuri mikro ya Eloje Wirikaneza, ariko avuga ico yibaza ku ngingo y'urwego rujeje gucungira ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi yo guhagarika mu kiringo c'amezi atatu. Hi radio yigenga CCB FM Plus ico yahowe nayo ni intangamarara yakoze kuvyerekeye ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi bari Kamanyura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwigenekerezo rya 15. Andi maradio ya funzwe burundu ni Bonesha FM, RPA na Radio Television Renaissance. Imiryango y'abatwa igera kuri 32 yo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi iridogera indongozi z'iyo commune ko yanyazwe amatongo yari isanzwe irimamwo. Ibintu vyunyurwa nuko iyi miryango idatunga impapuro ndangatongo. Abarongoye ishyirahamwe ry'abatwa ku rwego rw'igihugu basaba abajejwe intwaro kwitwararika kubaronsa bene izo mpapuro igihe babahaye amatongo. Ni mu nkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse.
Amahegitaro 8 niyo iyo miryango y'abatwa bo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke ivuga ko yanyazwe n'ishyirahamwe ririma rigahingura ipampa Cogerco. ayo matongo yo ku mutumba wa Rukana ya kabiri bavuga ko bari bayahawe mu mwaka w'2023 na musitanteri yararongoye iyo komine ico gihe urongoye umugwi w'abatwa bo muri komine Rugombo Ruheto William arabitwiganira
bigezeho rero cyagiye kongera ko ariko igira ngo ikomoza hano hayo baca baraza barahikirira ngo nahi wabo tugezeyo burumatara araba abona ko kwaho hantu nakantu ko kuranguriramo ibikorwa nta pamba gyohaba baca baratubwira ati genda mu staneri abakiranurira ibintu bumvikane na kongere ko rebe ko bo bakomorera abantu tugeze aha mu biro kwa mu staneri yaciye yegukira mu ruhande rwa kongere ko Oni twimuka aho hantu kugeza aho tumubaze none twakwimuka aho hantu imiryango yacu tuzoyirimira hehe kariho hari hadutunze niho twarangurira ibikorwa turimira abana imiryango yacu nta nakimwe yatwishuye acyatubwira ngo nimugende ngo kongere ko birahafashe nubundi turabye kongere ko ibikorwa yatubwiye ngo izoharangurira yavuga ko hatera igitegwa kipamba nubu ntacyo yahateye ahubwo abahuti nibo bagenda bakumvikana nabo bakarima ibindi bitegwa mbumbarupo bitajanye n'igitegwa kipamba bari baharanguye
abanyagihugu baharima bobo bavuga ko bari mu minwe y'ishirahamwe Kojerko kandi mu gihe abatwa bosubira kwakomoregwa bo bakotera nk'uko babikora mbere ku ruhande rw'imiryango y'abatwa ivuga ko yanyazwe amatongo ibona ko ari guhohoterwa bagasaba ko boyakomoregwa mu maguru masha kuko ariyo yarabatunze
nuko duhohotera kugira ngo batwara amatongo yacu none humva abanze babwira uwo rebe kancuti ubwira ati gaha ntabwo hakira habatwa ubuhasigari mu matongo y'iki y'abahutu ati nimugende mugumye kukarura mu mwagumye aha ngaha hasigara mu itongo ry'abahutu ntabwo itisigara itongo ry'abatwa
ubu bidufasha mwebwe abategetsi mukadukurikiranira misane nakongere ko kugira ngo turebe kwa hantu uyu mwaka natwe turimira abana ibigori no kwumbati kenza abana bakunze kuva ku ishuri kubwo bahitirindara bakabura ibyo bajya kuko twari dutunzwe naho hantu mu miduha
nubwo biruko mu ntwaro bavuga ko ayo matongo atigeza aba ayabatwa umuhanuzi wa musitanteri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano firme Habumuremyi avuga ko leta yari yahabahaye mu buryo bw'intizo
ayo matongo rero harageze igihe Kojeriko irondera kwagura indimo zayo kubera ko n'amatongo Kojeriko yahawe na leta yarimemo igitegwa cy'ipampa Kojeriko ikoresha amamashini mu kugira ngo yagure indimo zayo niho rero abo batwa babona ayo matongo bayakuwemo uko nyene baca batakwidoga yuko babo banyazi mugabo ntabwo ari byo yari intizo bari babahakijije gusa kugira ngo bashire kuyimbura baronye n'ibyo bafungura
abatwa bavuga ko batsindishwa no kudatera imbere kwabo Ruheto William aserukira abo muri komine Rugombo abivuga afatiye ko ico gihe bahabwa amatongo batitaho gutunga ivyanditswe
kera umutwa hawa ahantu yacabwa ati baraduhaye ibyo kwitaho ngo wake ikete yo kusaba musitanteri kinyandikira unsinyire ikete yerekana kwa aho hantu araho muduhaye ntitwabyitaho ariko rero urumva n'amatabya ya mavuta musitanteri yaduhaye nuwakare nuwubundi kandi ni musitanteri yo twumviriza ikibazo cyacu akadukiranurira
urongo ishirahamwe mpuzabatwa mu Burundi UNIPOBA Leonard Habimana asaba abajeje intwaro kwitwararika gutanga impapuro ndangatongo mu gihe batanze amatongo kubatwa
akama twotera abatanga amatongo ko iyo abatwa bakoze ibishoboka byose bagaca ku nzego zose zituma boronswa ayo matongo hanyuma bakayaronka ko boca bihutira no gutanga impapuro ziranga aho hantu kugira ngo mu minsi ikurikira ntibaze bahanyagwe byitwa kumengo sahabo kandi baraharonse baraharonkejwe n'ubutegetsi buba bwari buhari ariko kubw'ingorane yuko ata mpapuro bafise kacusanga bagiye kuhakwa kandi bari basanzwe bafite uburenganzira
uyarongoye ishiramwe UNIPOBA abandanya avuga ko ibintu nk'ibi byo kunyagwa amatongo kubatwa byibonekeza no mu zindi ntara zo mu gihugu bivuye ko intwaro zatanga amatongo ariko ntizitanga impapuro kugira ngo bifashe intwaro zizokurikira mu ntara cy'ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonse urakenuye tuve ngaho mu ntara ya Cibitoke dukubitire gato mu ntara ya Makamba neza na neza muri zone Kazirabageni iyo zone kabivugwamwo abanyagihugu baheruka guhunguka bitakambira batsaba ko baronswa inyigisho ntekanyabwenge abayaze n'umunyamakuru wacu ya Live Irankunda bamubwiye ko babahahamuwe n'ivyo babonye mbere yo guhunga
Beshi murabo banyagihugu bamaze guhunguka bo ku mutumba wa Buheka muri komine Nyanzarake bivugira ko iyo baba baronswa izo nyigisho batobaye bibuka ivyakahise kagizwa hanini n'ibimenyetso vyo kwakwa ubuzima vyagiye birabashikira aho ni nyuma yaho mu Burundi hadukiye kutumvikana mu vya politike mu 2015 maze bigatuma abantu sinzi bahitamo gutizabo bagahungira mu bihugu bitandukanye mu Rwanda Tanzania na Kongo muri kino gihe bakemeza ko uko batanyigisho baronswa bituma bamana ubwoba Pascal Ntirampeba numwe muri bo
twegwe kuba atanyigisho turaronka tuguma dusimbwa n'umutima twa twibutse ibyo twari twacemwe kera tugaca tuguma dugira ubwo atuguma twimva yuko bizahava bimera nka kwa kundi ku bwambe ikintu cyatumye duhunga n'ubwambe yuko ari cyo cyava kigaruka tugasaka kandi tukahunga
byongeye abo banyagihugu batugira ko bama bikanga bafise intekera mu mutwe mu gihe bari mu gatiro bakabinsiguro insiguro yuko atanumwe muri bo ari bagira umuruho yageze mu guhunga canke ubuzima bubi abayemwo bari mu buhungiro Gerard muntu nutwiwe haheza amezi 8 ahungutse niko abibona
kandi cabaye ntigifudika nuko vyibuka bikigukomerekeje canke bitagiye kukomerekeje ntivyoroshe na gatoya na cane cane mu gihe iyo nk'abantu bahunze uhunga ukugasanga ibyo baruzeye kuburaro n'uburamuko byaratwawe n'abandi bantu ibyo biratuma ukomereka kandi urumva iyo wibutse ibintu byo kutumvikana nk'amacakubiri canke ibindi ugashubona kandi hari nk'undi muntu yifuza kandi kuri ibyo bintu byogaruka ucubabara gusumba kuko wewe ni wubuzi ingorane bitera ibyo bintu bije
n'abavyeyi ubwabo baremeza ko atagikozwe kugira ngo amahimiriza yo gutekanya imitima y'abantu aburutavana ko atagisi vya bazosanga bafise ibimenyetso vyihahamuka bagafatira kuko hagize n'amakuru y'ibihuha yaduka baca bacika ivutu atanazi masumbuko batazira akirimo arongoye ishira hamwe rihurikiyemo abahungutse ku gwego rw'igihugu agatangazwa nuko nyigisho zibatekanya baziheruka bagihunguka
keshi abahungutse iyo bashitse barahabwa inyigisho haciye iminsi ugasanga birahagaze ivyo bisa ni ukuvuga yuko haca mu gihe kindi izo nyigisho ntizibandane ni ukuvuga yuko twebwe ico dusaba leta kugira ngo ifate mu mugongo ifashe aba bantu bahungutse kugira ngo baba ndanye bahabwa izinyigisho niburi ni kiringo cy'imyaka 10 namashira hamwe impuzo makungu eka namashira hamwe y'abarundi ashobaye gukora gutanga inyigisho kugira ngo abahandanye he nyigisho na cancane zo tuma abantu bahungutse bahumura mu mitima yabo
kuri ayo masabo y'abanyagihugu bamwe mu bahinga banonoso inyifato n'imibereho y'abantu babona ko mu gihe izo nyigisho zitotangwa ibintu bishobora kunyuka Simeo Nkurunziza ni wanonoso inyifato n'imibereho y'abantu
abantu bajejwe intwaro bakwiye kubanza bakegera abo bantu ariko barahunguka kuba inwanisha Yesu kuvuga n'ibyo babaha n'ibindi bwa mbere n'ibiganiro bakabashira hamwe bakabereka yuko baba bahunze bashobora kubanda bose mu mahoro n'umutekano bakabereka yuko bose baje ari bene gihugu bashobora kubana mu mahoro n'umutekano iyo intwaro ivyihojeje abahungutse bagashikira ngaho ntihagira akajambo kihumure babaha niho hacatangwa kuvuka ibibazo kubera nta muntu n'umwe aba yabegeranije ngo bashire hamwe nimubona nk'umuntu amaze nk'imyaka bari hanze y'igihugu asanga ibintu byinshi byarahindutse mu gihe ata muntu amwegereye ivyo rucuso ushobora gusanga navyo bitera ingorane mu mutwe wiwe kandi bibi bishobora no kumutuma yumvira nabi no guhahamuka ashobora no guhahamuka kasha yigungagunga kuko nta wamuhaye ikazi
amakuru dukura mu bajejwe intwaro yemeza ko naho atamatohoza arakogwa biboneka ko abenshi mu bari barahunze bashobora kuba bafise ibimenyetso vyihahamuka ahanini bikava ku bwoba butarashobora kubavamo bikwiye nkuko ayo makuru abandanya vyemeza imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
bakunze mwatwumviriza mwakoze Innocent Kimenye na Diane Nahazo mari kumwe twahawe amahirwe yo kubana namwe tubifurize kuranirwa manyu no mu byanyu mugume mwumviriza ijwi rya Amerika muryoherwa ho muri What the hell? What the hell?
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku radio yanyu mudukurikira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Abakomeje kutwumva mu masogonda make cyane murumva ikigano cy'umuziki tubageza aho buri wa gatandatu saa 12. Mbaye mbikebanuye murakarama mugiro y'ikende nziza.